Radio Hiswi ya Amerika. Radio Hiswi ya Amerika isamenya i Washington DC mu kirunya mu Rwanda. Ireleza n'umwese z'itamanye muri kumwe na Federica Unikije. Mu Burundi twumvikana ya 10 migufi ya shortwave ku metero 19 ku metero 22 mu Rwanda. Turi ku FM 104.3 Hiswi ya Amerika. Ikaze makuru yacu yo kuri isaha. Perezida w'Urundi Evariste Ndayishimiye aheje gushikiriza mu nama rusangi ya ONU ijambo. Perezida Evariste Ndayishimiye hari mu mwanya uheze nko mu isaha iheze.
La participation à cette session me suggère de solliciter très humblement l'implication des Nations Unies pour traquer les groupes terroristes qui commencent à s'infiltrer dans notre sous-région.
Uyo ni Perezida w'Uburundi Evariste Ndayishimiye yagira ati uruhara nagize muri ibikorwa by'inama rusangi y'ishyirahamwe mpuzamakungu impaye akaryo ko gusaba kwishyirahamwe mpuzamakungu ni yo kwicarira rikongera rigatuza imirwi ikora ibitero by'iterabwoba yatanguye kwibonekeza mu karere kacu. Mu Burundi urwego rw'abashingantahe mu gihugu cyose ruriyamiriza ingendo yo gufuta urwo rwego bavuga ko rukomeye mu gihugu kuva ku ntwaro ya cami. Muri Iran abantu 9 ni bamaze kugwa mu myerekano yatewe n'urupfu rw'umwigeme Hassan Amini yaguye mu minwe igipolisi. Ibihugu byateje ikumu ku masezerano y'ifashanyo y'indi miliyoni amajana n'amajana y'amadolari azohabwa ibihugu byo mu ihembe rya Afurika bigiramiwe n'amafa. Aya makuru atanguye kuyavugwa hirya no hino ku isi. Muri Irani abantu 9 nibo bamaze kugwa mu myerekano yatewe n'urupfu rw'umwigeme Mahsa Amini yari maboko y'igipolisi. Ni inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Thomas Kamirinde.
Amatangazo arimo guhita kuri televiziyo no ku maradiyo yaburiye abaturage bo mu turere twa Zamfara, Katsina na Benin Gwari tw'intara ya Kaduna kuva mu mashyamba mbere y'iterwa ry'ibibombe bikaze. Murtara Harisan Umaru, umuyobozi mukuru wa televiziyo na radiyo bya leta ya Zamfara, yeretse amatangazo ibiro ntaramakuru byo mu Bwongereza Reuters kandi yavuze ko igisirikare cyabasabye kuyatangaza. Harari mu ndimi zikoreshwa mu karere, Pidgin English, Hausa, Kanuri na Fulani. Udutsiko tw'abagabo bafite intwaro bazwi mu karere nk'amabandi bishe kandi bashimuta abantu 1000 mu majyaruguru y'Uburengerazuba bwa Nigeria mu myaka ibiri ishize. Bakunze gukorera mu mashyamba. Igihugu cyagerageje kwifashisha abasirikare bacyo bake kigerageza kugarura umutekano mu bice bya gwe by'intara za kure mu misozi, ariko ntibyacyoroheye. Itangazo ryavuze ko bombe zizaterwa zishobora kuzarinda ubuzima n'imitungo y'abanyanigeriya. Umwe mu bagabo muri leta ya Zamfara, Abdullahi Abubakar, yavuze ko yumvise iryo tangazo kuri radio kandi ko yabonye indege za gisirikare zizenguruka mu kirere. Abandi bagabo babiri nabo bizafara, umwe Igumi, undi Ishenkafi, bavuze ko hatewe amabombe buri munsi kuva mu gitondo cyo kwa gatandatu. Bombi basabye Reuters kutabavuga mu mazina yabo.
Urakozeje ni nkuko muvyumvise iyo nkuru yari inkuru yerekeye igisirikare ca Nigeria caburira abanyagihugu muri leta zitatu zo muri aruko ushira urengero ngo bave mu turere tw'amashamba imbere y'uko umugambi wo gutera amabombe ku babandi n'abakoresha iterabwoba utangura. Reka naho ubu tuje ku bihugu vy'Uburusiya na Ukraine vyahanahanye abanyororo b'intambara amajana amajana. Urusiya kandi bwarekuye n'abanyamahanga 10 bwari bwarafatiye muri Ukraine. Ni inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Thomas Kamirinde.
Ibihugu byombi byari bimaze amezi mu biganiro byo guhanahana imfungwa z'intambara babifashijwemo na Turikiya na Arabia Saudite na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. President Volodymyr Zelensky wa Ukraine yatangaje ko Uburusiya bwarekuye abasirikare ba Ukraine 215 barimo abasirikare barwaniye cyane uruganda rw'amashanyarazi rwa Mariupol n'abakomanda babo. Uburusiya bwarekuye kandi n'abanyamahanga 10 bwari bwarafatiye ku rugamba muri Ukraine, n'Abongereza 5, Abanyamerika 2, umunya Suede umwe, umunya Croatia umwe, n'umunya Maroc umwe. Bose uko ari 10 bahise bajyanwa muri Arabia Saudite aho bazaturuka bataha mu bihugu byabo. Ku ruhande rwa Ukraine yo yarekuye abanyururu b'intambara b'abasirikare b'u Burusiya 55 n'umunyapolitiki ukomeye w'umunya Ukraine ariko ukorana n'u Burusiya Viktor Medvedchuk w'imyaka 68 yarafunze kuva mu kwezi kwa kabiri gushize. Leta ya Ukraine yamuregaga icyaha cyo kugambanira igihugu cyashoboraga kumuviramo igihano cyo gufungwa burundu.
Urakoze Thomas. Ibihugu byategeka mu masezerano y'ifashanyo yindi miliyoni amajana n'amajana azohabwa ibihugu byo mu ihembe bya Afurika bigeramiwe n'amapfa. Ni inkuru dushikizwa na mugenzi wacu Jeri Mukankusi.
Umuryango w'abibumbye waburiye ko ibice bimwe bya Somalia bizibasirwa n'inzara mu mezi ari imbere. Uko babibona birushije uburemere byari bifite mu mwaka wa 2011 ubwo inzara yicaga abantu barenga 1/4 cya miliyoni y'abasomali, abarenga 2/2 muri abo bari abana. Abdirahman Abdishakur Wasam, intumwa yihariye ya Somalia mu bijyanye n'amapfa, yagize ati igihe kirageze ngo hagire igikorwa. Yabivugiye i New York mu nama rusange ya ONU. Yasabye abayobozi b'ibihugu byo ku isi gutanga batizigamye. Umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres yaburiye avuga ko abaturage bo mu ihembe rya Afurika bari hafi guhura n'icyo yise amakuba yibasira ikiremwamuntu. Yavuze ko bitoroshye kuyaburizamo ariko ko hagize igikorwa ubu byashobora kubuza ibintu kuba bibi cyane. Umuyobozi w'ikigo cy'Amerika cyita ku majyambere mpuzamahanga USAID Samantha Power yavuze ko Amerika ishobora gutanga izindi miliyoni 151 z'amadolari yo gufasha mu bikenewe muri Somalia. Ubutaliyani, Ubwongereza na Katari nabyo ejo byasezeranyije gutanga andi mafaranga yo gufasha muri ibyo bibazo by'amapfa. Cyakora umuyobozi ushinzwe gufashanya muri ONU Martin Griffiths yavuze ko hagikenewe indi mfashanyo.
Barakoze bagenzi bacu Jeanine Mukankusi na Thomas Kamilindi badushikirije amwe mu makuru avugwa hirya no hino ku isi. Tubibutse ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo y'ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu kiganiro mu Kinyarwanda. Mudusange kandi no kuri internet wezi tatu wa kaburungu radio yacu VOA kaburungu.com no kuri YouTube na Facebook VOA radio yacu. Amakuru yo yerekeye ibyaga binini mukanya. Perezida w'Uburundi Evariste Ndayishimiye mu kanya gaheze yashikirije ijambo inama rusange ishyirahamwe mpuzamakungu i New York. Ibintu nyamukuru yashikirije n'ibihe mugenzi wacu Diane Nahazwe yakurikiranye iryo jambo.
Ijambo rya Perezida w'Uburundi Evariste Ndayishimiye ryamaze iminota irenga 20 yaritanguye ashimira Imana. Yavuze ko we n'abo bagendanye yabashikanye i New York mu marembe atakigoranye. Ibice bitandukanye byaryo byaranzwe n'ibibazo by'umutekano, yavuze ko bihanze isi yose ariko by'umwihariko ashimikira kuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yavugiye umwanya munini Perezida Ndayishimiye yumvikanishije ko igihugu ciwe cemeje gufasha Kongo mu kuva mu ntureka imazemo igihe, asaba ONU by'umwihariko gushigikira amasezerano y'i Nairobi muri Kenya yaragamije gutorera umuti ibibazo bya Kongo.
La participation à cette session mosigère de ce
ONU igira uruhara mu gutuza imirwi y'iterabwoba itanguye gucengekera mu karere kacu. Umuryango w'Afurika y'Ubuseruko uheruka kwakira umunyamuryango mushasha ariwo Kongo. Jewe na bagenzi banje b'ibihugu vya yase twemeranije ko twihaye intego yo gutsimbataza amahoro mu karere kose.
La République démocratique du Congo et avec les autres chefs d'État des pays membres, nous nous sommes donné comme objectif de stabiliser toute la communauté.
Prezida Evariste Ndayishimiye yishimiye ko mu by'Uburundi humaze gufasha Kongo harimo kwakira abanyagihugu bayo bahunga ingwano.
Le Burundi a accueilli sur son sol avec chaleur et dignité les milliers de réfugiés en provenance de la République démocratique du Congo, toutes ethnies confondues.
Ikindi yishimiye muri iryo jambo ni umugambi wo kubaka inzira y'indarayi Uburundi buriko bukorana na Kongo hamwe na Tanzania. President Burundi Evariste Ndayishimiye yashimiye kandi cyane amakungu yemeje ko yagize uruhara mu kugarukana amahoro ariko atunga gatoki yagirije kubangamira demokarasi mu majambo yiwe yagize ati bamwe mu bakozi bari no shira hamwe ryacu barabangamiye cyane intambwe ishimishije twateye mu kwitiranya politiki na demokarasi hamwe no kudahana mu bihugu bitandukanye birimo na rwaje igihe demokarasi ishinze imizi abakozi bamwe ba ONU bayitesha agaciro mu kuyita ayandi mazina gutyo bakaba batugumije mu matati adakenewe abakozi ba ONU bamwe baratesha agaciro ibikorwa byacu President Burundi Evariste Ndayishimiye kuri no ngingo akabacyagira ko yisabira ONU kwemera ko Burundi bufise aho bwigejeje mu myaka 17 iheze umugambwe akomokamwo uri ku butegetsi gutumvikanisha ko imirwi ya ONU n'amabiro amwamwe y'igishira hamwe akorera ku Burundi bitakigira ngombwa asubiramwe amajambo ya Nelson Mandela yahora atwara Afrika y'Epfo yabwiye ONU ko Burundi buri kuburaraba ingene buvugurura igisata c'inyigisho kuko gata huye ko inyigisho arico kigwanisho kizohindura isi mu gisata c'amagara y'abantu president Evariste Ndayishimiye yemeje ko igihugu ciwe cagwanyije biboneka ikiza cya covid ya 19 ariko anavuga ko nanone bukiri kuri urwo rugamba ikindi president Evariste Ndayishimiye yabwiye ONU nuko Burundi butareza amaboko mu rugamba rwo gukingira ibidukikije n'uburimi
Inzego zijejwe ya magara y'abantu muri Uganda zatangaje ko abantu 10 bari mu bitaro inyuma yo kugaragara ko indwara ya Ebola ni inkuru twateguriye mu nyeshamakuru y'ishuri ry'Amerika Ignatius Bahizi yari muri Uganda
Amakuru y'abantu basha basanganye indwara ya Ebola yatumye Ministeri y'Ubuzima ihamagarira abaturage kuba maso no kumenyesha abashinzwe ubuzima abantu bose bakekwaho kuba banduye Ebola mu turere batuyemo. Abo bose basanganye iyo ndwara batuye mu karere ka Mubende ahabonetse umuntu wa mbere ufite iyo ndwara ikaba yaramaze no kumuhitana ku itariki ya 19 z'uku kwezi. Emma Ainebiona, umuvugizi wa Ministeri y'Ubuzima yabwiye Ijwi ry'Amerika ko agace ka Mubende n'uturere tugaherereye burimo gukurikiranwa kugira ngo bamenye niba hari abandi banduye iyo ndwara.
In the last 24 hours, we registered 6 new confirmed cases of Ebola.
Ati mu masaha 24 ashize tumaze kubona abantu 6 bashya banduye icyorezo cya Ebola. Ubu mubare w'abanduye ugeze kuri 7 nta bantu basha bapfuye kandi hari ibindi bipimo bigikorwa mu kigo cy'ubushakashatsi cya virusi cya Uganda turakomeza kumenyesha isi buri gihe ibivuye mu bipimo bisohotse dufite amakipe y'abahanga mu kurwanya virusi bakomeje gukora iperereza ku bwandu bw'iki cyorezo no kugenzura abahuye n'abanduye no kubakorera ibipimo
and also doing contact listing and tracing
Inzego z'ubuzima zivuga ko umuntu wanduye Ebola agaragaza ibimenyetso birimo umuriro mwinshi, kuruka, kubabara mu mihogo, impyisi y'amaraso cyangwa inkari, kubabara imitsi, kubabara umutwe n'intege nke z'umubiri muri rusange. Zivuga kandi ko iyi ndwara ishobora kwandura ihererekanijwe mu bantu hagati yabo iyo ukoze ku muntu uyirwaye cyangwa se ku maraso no gukora ku matembabuzi yo mu mubiri w'umurwayi wayo cyangwa igaturuka mu kamu nyamaswa zifite imiterere ija gusa n'iy'abantu ikwirakwira cyane iyo umuntu akoze ku muntu uyirwaye cyangwa ku murambo w'uwazize Ebola Ministeri y'Ubuzima ivuga ko Uganda yigeze kwibasirwa n'imiterere yose uko ari 3 ya Ebola ariyo Ebola Zaire, Ebola Sudani na Ebola bundi buryo. Ivuga ko ubu bwoko bwa Ebola Sudani burusha ubukana ubundi bwoko. Ni nabwo bwoko bwagaragaye mu gace ka Mubende. Profesori Pontiano Karebu, umuyobozi w'ikigo cy'ubushakashatsi cya virusi cya Uganda yasobanuye ijwi rya Amerika itandukaniro nyamukuru riri hagati y'izi virusi.
The differences between these viruses are in their genetic composition. If you look at their
ati itandukaniro muri ziriya virusi ziri mu bigize uburemangingo bwazo tubimenya mu gihe dukora ibipimo muri laboratoire umubare munini w'impfu zatewe na Ebola muri iki gihugu twigeze kugira ni mu mwaka 2000 mu gace ka Guru zinatewe n'ubu bwoko bwa Ebola Sudan kugeza ubu turacyakora ubushakashatsi aho iyi virusi ya Ebola yihisha n'ubwoko bw'inyamaswa ziyibika hari byinshi abantu bakeneye kumenya ariko turacyakora ubushakashatsi bugoye.
The reservoir, what we call the reservoir.
Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS rivuga ko ubwoko bwa Ebola yiswe Sudan budashobora gukumirwa n'inkingo ziboneka zo kurwanya Ebola. Muganga Bayo Fatumbi ashinzwe indwara zandura muri OMS ishami rya Uganda.
We've done something before in DRC.
Ati mukorwa twakoze imbere muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo twasanze urukingo rwakoraga kuri Ebola Zaire rudakora neza kuri Ebola Sudan, ariko hari ubundi bwoko bw'inkingo bwa Johnson and Johnson birimo gupimwa. Ntituramenya neza niba urwo rukingo rushobora gukumira ubwo bwoko bwa Ebola Sudan. Hagati aho Minisiteri y'Ubuzima yijeje isi ko Uganda ifite ubushobozi bwo kurwanya iki cyorezo ishingiye ku makipe y'abashinzwe ubuzima afite uburambe mu kurwanya ibyorezo, ivuga ko bitazaba ngombwa kwafunga imipaka n'ibindi bihugu. Umunyamabanga uhoraho wa Minisiteri y'Ubuzima muganga Diana Atwine yabwiye abanyamakuru ko amakipe atandukanye y'inzobere yoherejwe mu gace kibasiwe n'ibindi bice bigaherereye kugira ngo bagerageze gukumira ikwirakwira ry'indwara. Abayobozi b'inzego zibanze mu turere twibasiwe nabo bahagaritse by'agateganyo bikorwa bihuriza hamwe abantu benshi. Ebola yemejwe bwa mbere n'igihugu cy'igituranyi cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu kwezi gushize ubwo umuntu wanduye yagaragaye mu mujyi wa Beni muri Uganda. Haherukaga kuvuga icyorezo cya Ebola mu myaka 10 ishize. Ignatius Sibahizi, Ijwi rya Amerika, Uganda.
Mu Burundi aho urwego rw'abashinga ntahe mu gihugu cyose rwiyamiriza ingendo yo gufuta urwo rwego rukomeye mu gihugu kuva ku ntwaro ya cami, ni mu gihe abahuza bo mu makartier no mu mitumba igize igihugu cyose barahiye kuri uyu wa kane kugira ngo batangure amabanga yabo. Ni inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Pierre Claver Nyomuru.
Jewe bawise jene jewe ndahaye masudi jewe ndoya ibrate.
Aba ni bamwe mu batowe ngo babo bahuza mu ntara ya Cibitoke mu burengero bw'u Burundi, bariko bararahira bafashe idarapo ry'igihugu mu ntoke kugira ngo batangure amabanga yabo. Abatowe mu gihugu cyose bangana n'ibihumbi 43 650, bakaba batowe ku mitumba n'amakartier arenga gato 2,900. Ku mutumba umwe hatowe abagera kuri 15. Abo bose barahiye imbere y'abatwara amasentere y'intango mu makomine yose agize igihugu. Bafise igikorwa cyo kunga gutatura amatati no kumvikanisha abanyagihugu mu kibano. Ivyo bavyemeye ko bazobirangurana ubwira igihe barahirira gutangura ayo mabanga. Ijwi rya Amerika ryumvirije bamwe mu bagiye kuba abahuza mu gisagara cya Bujumbura no mu ntara ya Cibitoke.
Guharanira ukuri n'ubutungane kuri bose. Niyemeje gutunganiriza abazobitura bose atacyo savye kandi harabye ubundi.
Umukuru w'igisagara cya Bujumbura Jimmy Yatungimana yabatekereye impanuro.
Ejo azaza kumbwira turya umuhaye aragutunganiriza, rero ndabasabe mutunganirize abenegihugu atacyo mubasabye. Ntimurabe ubwoko, ntimurabe idini, ntimurabe igitsina.
Abo bahuza baje gukuraho burundu urwego rw'abashinga ntahe mu gihugu rwari rumaze imyaka irenga 100 rutatura amatati mu kibano. Utwara urwo rwego rw'abashinga ntahe bafuzwe Adrien Sibomana abona ko ubushinga ntahe arakaranga mutima kadashobora kuzimangana.
Ubushinga ntahe ari umuco arakaranga, ibyo navyo ntibifutwa cyane ngo bishyirweho n'itegeko. Atarwanya amacakubiri n'ibindi byose biteranya abantu ataraba nk'uwundi. Urumva nawe yuko bashyizeho sentare nshasha y'ibiriyo ku mutumba cyangwa iyo ariyo yose, kuri iyo migenzo y'umushinga ntahe itabifuzwa.
ubushikiranganje bw'ubutungane byerekana ko hari itandukaniro hagati y'abashinga ntahe nabo bahuza ubwo rwego rw'abahuza rwegukira ubwo bushikiranganje bw'ubutungane ndetse rugiye kuba rumwe mu nzego zegereye abanyagihugu z'icimanza ubudashimye gwaciwe nawe bakamuha uburenganzira bwo kwitura sentare y'intango umushikiranganje w'ubutungane Domine Banyankimbona yagiye gushigikira abo mu ntara ya Cibitoke
gukorana umwete mu gutunganiriza abenegihugu cyane cyane mu byerekeye amatati y'amatongo bikazotuma amatati menshi agabanuka buryo za manza nyinshi zisanzwe ziri mu masentare y'intango no mu yandi masentare zibone kugabanuka.
Ibyo ntibinyura abashinga ntahe bo bemeza ko igikorwa cyabo n'ubu kitazohagarara
nk'ubu twofatana mu kadigo ninde yobuze umushinga ntahe kuvuga ati bangwe bangwe erega amatati yose burya ntaherera muri sentare.
Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yaheruka gushikiriza ku rwego rw'abashinga ntahe hari igihe barenga akarimbi bagakora nk'amashami yigenga cyangwa bagwanya ingingo za leta abatavuga rumwe na leta nk'umugambwe Sanel wowo ubona ko abahuza ari akaryo k'umugambwe uri ku butegetsi ko kwigarurira ubutegetsi bwose kuva hasi gushika hejuru. Uwo mugambwe utanga akarorero ko mu ntara zimwe zimwe nka Kayanza, Ngozi, Muyinga na Bujumbura Rural hari abaturuka muri uwo mugambwe bankiwe kwitoza. Umushikiranganje w'ubutungane yavyamiriye kure asaba abatowe kudakorera imigambwe baturukamwo. Umukurambere wo mu rugo rwego rw'abashinga ntahe yiganiye ijwi rya Amerika ko atari rya mbere urwego rw'abashinga ntahe ruca mu ngorane. Mu mwaka w'igimikime 1943 ababirigi bakoroniza Uburundi bari novye abashinga ntahe bishiriraho sentare zabo. Kuva mu mwaka w'igimikime 1966 naho abayoboka umugambwe Iprona wari ku butegetsi ico gihe nibo bategwa gusa. Wa mukurambere asigura ko mu mwaka w'igimikime 1985 wahoze ari umukuru w'igihugu Jean Baptiste Bagaza yabyunyuye ategeka ko atamushinga ntayo subira kwategwa. Mu myaka y'ibihumbi bibiri intwaro y'umugambwe SNDFDD izayanka urunuka ubwo rwego. Kubw'uwo mukurambere w'umushinga ntahe ubwo rwego ni ntasubirizwa. Pierre Clavier Niyonkuru, Kigali, kubw'ijwi rya Amerika.
Kuite mu Rwanda ho ubushikiza manza bwa shikanye muri sentare ubwa mbere Dieudonné Shikana abukurikirana ko ibyaha byo guhakana genocide no gukokeza amacakubiri gusabira uwo mugabo wo muri Nyarutarama hazwi nka Banyahe gufungwa by'agateganyo mu gihe cy'ukwezi imbere y'uko urubanza rwiwe rwihwezwa mu mizi. Uregwa arahakana ibyaha agasaba gufungurwa avuga ko amajambo yavuze yose ashingiye ku karenganyo ubutegetsi bubakorera ku matungo yabo. Ni inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Eric Bagiruwusa ari Kigali mu Rwanda.
Bwana Jean Dodier Shikama yageze ku rukiko rw'ibanze rwa Kicukiro yambaye amapingu ku maboko kandi arinzwe bikomeye. Ubushinjacyaha bumusabira gufungwa by'agateganyo mu gihe cy'iminsi 30 mbere y'urubanza mu mizi buramurega ibyaha bibiri bwasobanuye ko icyaha cyo gupfobya genocide yakorewe abatutsi no gukurura amacakubiri mu Banyarwanda bikubiye mu majwi Shikama yifatiye kuri telefone akayakwirakwiza ku mbuga nkoranyambaga ku bantu batandukanye. Bumurega ko yavuze ko amagambo umuvugizi wa leta wungirije Bwana Alain Mukurarinda yavugiye mu itangazamakuru ku kibazo cya Banyahe naho ataniye nayo Bwana Leon Mugesera yavugiye ku kabaya muri 92 ahamagarira abahutu kurimbura abatutsi.
Nsanga icyo Alain Mukurarinda yakoze kingana n'amagambo Leon Mugesera yavugiye ku kabaya. Ubwo yavuga ngo abatutsi bakomoka muri Ethiopia bazasubizwe. Kuba Banyahe yaritswe Banyahe, Alain Mukurarinda akavuga ngo ariko mwumvise nuko aho hantu hitwa.
Bubwira urukiko ko Mukurarinda yasobanuraga ikibazo cy'amanegeka ashobora gushyira ubuzima bw'abantu mu kaga agaragaza ko bagomba kwimuka.
Rimwe na rimwe abantu batinya kuvuga ibintu cyangwa bakabica ku ruhande. Niba abantu batuye ahantu n'abandi ku ruhande bahatuye bakahita muri Banyahe, nuko ari heza se? Nibyo bigomba gukorwa, haba Kakiru, haba Mpazi, haba hehe?
Bwavuze ko mu magambo ya Shikama yagaragayemo kugabanya uburemere n'ingaruka bya genocide. Bumurega kandi ko amagambo ye ashobora gutuma abantu bacyamirana cyangwa akabateza intugunda. Burarega Shikamako yavuze ko muri Baniyahe leta yabashyize mu kato ishingiye ku izina ryaho kandi ko yashakaga kubigizayo ikabakura mu bandi Banyarwanda. Ubushinjacyaha buramurega ko mu majwi yakwirakwije isaha iyo ariyo yose aho muri Baniyahe bashobora gukorerwa genocide, bwavuze ko yahamagariye urubyiruko rwa Nyarutategura bakazacana umuriro gihe bari kuba baje kubasenyera. Mu mpamvu zikomeye bwashingiyeho bumusabira gufungwa mbere y'urubanza zirimo ko adahakana ayo majwi ye, zirimo kandi kuba ubushinjacyaha bufite impungenge ko Shikamara mutafunguwe ashobora gutoroka ubutabera. Yiregura Shikamara yabwira urukiko ko amajwi bamuregesha yose araye, gusa akavuga ko avuga ayo magambo nta mugambi yari afite wo gupfobya genocide cyangwa gukurura amacakubiri. Yavuze ko yayavuze nk'impuruza n'intabaza kuko yumvise imvugo z'abategetsi mu bihe bitandukanye ku kibazo cyabo bimutera ubwoba. Yavuze ko yari yamenye amakuru ko hari za tingatinga 25 zari ziteguye guhirikiraho inza abaturage bari bwinangiye banga kwimuka. Ku cyo kugeranya amagambo ya Mugesera na mukuru ari ndashika mavuga ko nkuko Mugesera yavuze ko abatutsi bakomoka muri Ethiopia na mukuru arinda mu kwemeza ko babishaka batabishaka bazimurwa yashingiye ku izina ryaho batuye Baniyahe. Mu majwi yifashe kuri telefone akayita impuruza, Shikama yavuze ko yagaragazaga ko ibyari bigiye kubabaho biteye ubwoba kandi ko mubo yoherereje ayo majwi yahereye ku bategetsi agamije ko bakumirira mu maguru mashya. Yasobanuye ko icyamuteye kuvuga ko leta yabashyize mu kato imitungo yabo yafatiriwe mu gihe cy'imyaka 6 ntacyo bemere kuyikoreraho, namara abandi baturanyi babo babimuraga ku neza. Yasobanuye ko mu kubimura bagombaga gutegereza imanza bahanganyemo n'ubutegetsi zikava mu nzira. Yavuze ko nta mpamvu abona yafungwa kuko amajwi yavuze ubushinjacyaha buyabitse kandi anayemera. Shikama avuga ko atatora ku butabera kuko afite umwirondoro uzwi kandi ko icyaburana cy'umutungo we kitarakemuka. Shikama shimangira ko icyo yaragambira yavuga mu magambo yakigezeho kuko abaturage batabahutaje mu kubimura, bityo ko kumufungura nta kindi cyaha yakongera gukora. Yasabye kumufungura akajya gufasha umuryango kuva mu matongo kuko bari muri bake batari inyuga kandi barabafungiye hamaze n'umuriro. Umunyamategeko Innocent wo kubwa yumwunganira yikomye ubushinjacyaha ko bufata ijambo Shikama yavuze bugakuramo amagambo bumuregesha wo kuri sesengura uko ryakabaye bunita ku cyamuteye kurivuga. Yavuze ko imisesengurira ubushinjacyaha bukora ku ijambo rya Shikama itemewe n'amategeko. Yibukije ko mu gukoresha amategeko mpanabyaha bitemewe kugenekereza cyangwa gutandukira. Ndiwe kubwayo yasabye urukiko kuzashishoza mu buryo bwagutse mu nyungu rusange bukagira icyo bwategeka Shikama kubahiriza igihe yarekurwa by'agateganyo. Shikama bamwe bafata nk'uwabaye igitambo cyabo muri Baniyahe ari muri bake bafashe iya mbere bakabwira ubutegetsi bashize amanga ko bushaka kubabindukiranya ku mitungo yabo bahitamo kugana inkiko. Ni ku ngingo yo kwimura abaturage kubw' ibikorwa by'inyungu rusange kugeza ubu abafite imitungo itarengeza agaciro ka miliyoni 35 bari barinangiye barimuye ku ngufu babajyana gutura mu Busanza mu mazu yubatswe n'umushoramari Denis Pereira. Ni mu gihe abandi barimo Shikama bafite imitungo yabo irengeza ku gaciro bakiri mu biganiro n'ubutegetsi muri Baniyahe. Inkiko kandi byari biteganijwe ko zizafata icyemezo ku manza abaturage baburanamo n'umujyi wa Kigali mu mpera z'uku kwezi. Hagati aho urukiko rwavuze ko ku wa mbere w'icyumweru gitaha arirwo ruzagaragaza aho ruhagaze ku rubanza rwa Shikama. Ehovye n'umusozi w'u Amerika i Kigali.
Mu kanya turasozera ibiganiro byo kuri isaha, ariko imbere yaho reka turashire ku mayange ingingo nkuru nkuru zari zigize aya makuru. Twabwiye ko igisirikare cya Nigeria kicaburiye abanyagihugu muri leta zitatu zo mu buraruko bushira urengero ngo bave mu turere tw'amashamba imbere y'uko umugambi wo gutera amabombe ku abandi n'abakoresha iterabwoba utangura. Twabwiye kandi ko ibihugu by'u Burusiya na Ukraine byahanahanye abanyororo b'intambara amajana jana. Urusiya kandi bwarekuye n'abanyamahanga 10 bwarafatiye muri Ukraine. Twongeye kandi turababwira ko Perezida Urundi Evariste Ndayishimiye mu masaha aheze yashikirije ijambo inama rusange ya ONU. Twongeye kandi turababwira ko inzego zijejwe amagara y'abantu muri Uganda zatangaje ko abantu 10 bari mu bitaro inyuma y'uko bagaragariyeho indwara ya Ebola. Nshuti rero mwese mwadutera amatwi turabashimiye cyane rwose ku kanya mwatoye mugahitamwo kumviriza iradiyo y'Ijwi ry'Amerika. Turashimiye bagenzi bacu bose bafashije mu gutegura no kubashikiriza aya makuru. Tukaba tutibagiye Engineer Joe hamwe na n'umufasha wacu Nadia yadufashe kwegeranya ibiganiro twabateguriye. Turabifurije rero mwese amahoro n'umugoroba mwiza, mutekanirwe mutekane kandi mu byanyu no mu banyu mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese. Naho ijoro ryiza mwese.